Radio Hijwi d'Amérique. Radio Hijwi d'Amérique est amenée à Washington DC kirundi mu Kinyarwanda n'ibyoneza ntuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Unikije. Murundi mutwomira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88.3 iradio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 ijwi ya Amerika. Leta y'u Rwanda yafashe ingingo yo korohereza abishyura ikori ku mazu bakotesheje hamwe n'ikori ry'ipatante. Inyuma yaho abatari bake batangarije ko kwishyura hakoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi by'abagoye. Impamvu ni iyihe?
Abaturage bakomeje kubigaragaza, bagaragaza ikibazo abantu bari muri guma mu rugo, ntabwo batabasha gusohoka wenda ngo bajye kumenyekanisha, bamwe wenda bikabagora. Ubuyobozi rero bwaje gufata umwanzuro w'uko bakongera igihe mu by'ukuri kugira ngo nabo boroherezwe.
Uyo ni Karasira Ernest, komiseri w'imisoro ajejwe inzego z'ibanze mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwishyura amakori n'amahoro, Rwanda Revenue Authority. Mu Burundi, ikigo EMP mu ntara Gitega citaho abana bagendana ubumuga butandukanye catangaje ko gifise ingorane z'uburyo bitewe n'uko ifashanyo mvamahanga itakiboneka. Mu gihugu ca Afrika y'Epfo naho abatetsi bahagaritse urucanco AstraZeneca ukiza cha COVID-19 ico gihugu caheruka kuronka kuko basanze rudakora. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatanguriye ku gihugu cya Afurika y'Epfo cahagaritse gutanga urucanco rwa AstraZeneca. Ibindi kuri ino nkuru mugenzi wacu Diane Ninahazwa.
Ugo rucanco rukorerwa mu Bwongereza ruhagaritswe nyuma y'aho ivyigwa bishasha vyerekanye ko rudakinga neza ubwandu bushasha bukaze bwa virusi ya corona bumaze kwibonekeza mu bihugu 32 birimo Afrika y'Epfo, Amerika n'Ubwongereza. Ubushakashatsi kuri ugo rucanco bwakozwe na kaminuza yitwa Witwatersrand iri Johannesburg muri Afrika y'Epfo ntiburemezwa yamara n'abandi bahinga. Icyo bikoze ubwakozwe niyo kaminuza bwerekana ko urucanco rwa AstraZeneca rukingira ku rugero ruri hasi cyane COVID-19 idakaze naho nyene mu bakiri bato. Ino nkuru yabaye incamugongo kuri Afrika y'Epfo imaze kubura abagera ku 46,000 bahitanywe n'ikiza cya virusi ya corona. Societe AstraZeneca ku ruhande rwayo itangaza ko iri kwirakora urundi rucanco rushobora kuzohangana n'ubwoko bukaze bushasha bwa COVID-19. N'urucanco iyo societe ivuga ko rushobora kuzoboneka bitarenze muci y'uno mwaka w'2021. Urucanco rwa AstraZeneca ruhagaritswe vy'imfata kibanza muri Afrika y'Epfo mu gihe ico gihugu cari kiriko kirategura gutanga incanco zigera ku 1,000,000 zarwo. Ishami rya ONU ryita ku magara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo mu masaha ari imbere rikaba rihavariza gukora inama kuri iki kibazo.
Muri Myanmar icahoze citwa Birmania abanyagihugu 2,000,000 bakoze imyiyerekano ikomeye ku munsi ugira gatatu bikurikiranya biyamiriza kudeta y'abasirikare imaze iminsi indwi ibaye. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilini.
Abantu uruvunganzoka bigabije imihanda mu miji myinshi y'igihugu uhereye cyane cyane mu murwa mukuru wa politiki Naypyidaw n'umurwa mukuru w'ubukungu Yangon. Bafite ibyapa byanditseho amagambo nka mutabare Myanmar cyangwa ngo muhagarike kudeta cyangwa se bakongera bakaririmba bati turashaka demokrasi twamaganye igitugu cy'abasirikari umubyeyi wacu su narambe. Abandi bafite ibyapa biriho amafoto manini y'uyu mukuru w'igihugu cya Myanmar Aung San Suu Kyi. Internet yongeye gukora kuri uyu wa mbere ku buryo abaturage babasha gukurikira aho imyigaragambyo ibera hose nuko irimiba bahanahana amafoto n'amavideo ku mbuga nkoranyambaga. Iyi myigaragambyo y'akataraboneka muri Myanmar yafashe indi ntera kubera abakozi bo mu nzego zitandukanye uhereye ku ba leta ukagera ku batwara za gari ya moshi unyuze ku barimu abaganga n'abaforomo abavoka yemwe n'abamunaki b'ababudista idini ryiganje muri Myanmar nabo bafashe icyemezo cyo guhagarika akazi no kujya mu myigaragambyo mu gihugu cyose guhera uyu munsi bafite amabendera atukura ibara ry'ishyaka rya Aung San Suu Kyi National League for Democracy. Hagati aho umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco yatangaje ko demokarasi ikwiye kugaruka muri Myanmar, yasabye abasirikari bahirutse ubutegetsi kurekura imfungwa za politiki.
Muri kumwe nabandanya kumiza iradio hijwi ya Amerika isanangira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Amakuru mu ntatu yatanguye mu Rwanda, abanyagihugu berwa n'ikibazo cyo kwishyura ikori ku mazu bakotejeje, hamwe n'ayandi makori ipatanti barishimira ko bongeye kuva mu ngo zabo bakabasha kuja kuriha iyo misoro n'amakori. Iyo ngingo yafashwe nyuma yaho abanyagihugu bagararije ko kuriha ayo makori hifashishijwe ikoranabuhanga ry'abagoye.
Mu mpera z'ukwezi kwa mbere, ijwi rya Amerika ryabagejeje w'impungenge zari zifitwe n'abaturage bo mu mujyi wa Kigali basabwaga kumenyekanisha umusoro ku bukode bw'amazu no kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga. Abavuganye n'ijwi rya Amerika benshi bagaragazaga ko imyaka ya bamwe itabemera gukoresha ikoranabuhanga, abandi bakavuga ko kubona amafaranga batabasha gusohoka ngo bajye kuyakorera ari ikibazo. Leta isobanura ko nyuma yo kumva ubusabe bw'abaturage yahise yongera igihe cyo kwishyura uyu musoro uva ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere ugezwa kuri 28 z'ukwezi kwa kabiri. Komiseri w'imisoro yeguriwe inzego z'ibanze mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro, Karasira Ineste, atangaza ko byakozwe mu rwego rwo korohereza abaturage.
Abaturage bakomeje kubigaragaza, bagaragaza ikibazo abantu bari muri guma mu rugo ntabatabasha gusohoka wenda mu buryo kumenyekanisha, bamwe wenda bikabagora. Ubuyobozi rero bwaje gufata umwanzuro w'uko bakongererwa igihe mu by'ukuri kugira ngo nabo boroherezwe ubusabe bwabo mu by'ukuri burumvikana, ndetse n'umusoro ku nyungu z'ubukode wa 2020 tuzi neza kujyagomba kwishyurwa itariki 3 nyungu zo kwa mbere 2021 byarongerewe, hanyuma bishyirwa ku itariki 28 z'ukwa kabiri 2021. Ni itariki numva yumvikana, buri wese ayizirikane bireba, tutazacika ngo tukaba twajya mu bihano kandi y'ukuri twa twaha umwanya uhagije kuba twabitegura no kubyishyura.
Kuva kuri uyu wa mbere, abaturage bo mu mujyi wa Kigali bari barangije ibyumweru bitatu muri gahunda ya guma mu rugo, babashije noneho gusohoka mu by'ibanze babwijwe rya Amerika byihutiye gukora. Ikibazo cyo kwishyura imisoro ya leta kiza ku isonga.
Ni amahirwe cyane, urabona nk'abaturage benshi uretse mu Kigali no mu cyaro, abantu bari barimo mu rugo bari mu mazu nta muntu ushoboka ngo yabo ngo ari kubera, ariko abaturage bo ubundi dusanga kiri kubera ku irembo baba uragenduka dekarara batabikwereka nakuvuga mu rugo uburyo tugize amahirwe ni ukugira vuba kugira ngo umuntu batazenda kumuca amande.
Nubwo hari abishimiye ko bongerewe igihe, hari abakomeje kugaragaza ko ibihe baciyemo bya COVID-19 n'ubu bakirimo bitatumye babona amafaranga, bagasaba leta kubagabanyiriza uyu musoro cyangwa bakawukuraho.
Abandi babifashe rwose ntabwo basante banabizi nitwa aya mafaranga bafite rwose mwihangane munayivane ntabwo babyumva rwose gusara ngo babyumve.
Kongeraho ukwezi ntabwo bigaragaza ko hari aho ayo mafaranga azava. Uyu mwaka kuva muri 2020 byagaragaye ko umuturage nta hantu akura, cyane cyane bitewe n'igicyorezo. None se kuba yongereho ukwezi bivuga ko yabonye aho azayakura? Ni ukuvuga ngo kucyongeraho bibagiwe ko umuturage ntaho akura, nta nahakora. Ahubwo icyo bakagombye gukora niyo bakuraho bitanu, niyo bakuraho icumi, bakavuga bati niba wasohoka 150,000 uzasore 75,000 kubera ko twamaze kubona ko ntahukura, kuko umusoro ni inyungu ku byo wabonye. None se kukongera ku kwezi bivuze ko wungutse?
Nubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyura imisoro n'amahoro cyongereye igihe, iki kigo cyumvikanisha ko n'ubundi umuturage utazubahiriza kwishyura mu gihe yongerewe azabihanirwa nk'uko itegeko ribiteganya.
Tuvuga wamenyekanishije ntabashe kwishyura ku gihe, uwo ngo yishyura 10% y'umusoro yakagombye kwishyura, umusoro yagombaga kwishyura, iyo ni ibihano bizaho. Hanyuma kongeraho n'inyungu z'ubukererwe zingana na 1/100 buri kwezi akererwa. Hanyuma rero ku muntu uzaba ataramenyekanishije kuri iyo tariki, hejuru y'ibyo bihano byo gutinda kwishyura umusoro hari n'igihano cyitwa cyo kutamenyekanisha ku gihe. Icyo gihano byo iyo ntaho ni menshi 40% y'umusoro yagombaga kwishyura, akongeraho cya 10% ry'igihano cyo gutinda kwishyura, noneho akongeraho n'inyungu z'ubukererwe zingana na 1/100 buri kwezi k'ubukererwe.
Rwanda Revenue isaba abasora barebwa n'iyi misoro batarangije kwishyura mu minsi yari igenwe ko bakwihutira gusoza inshingano zabo bakubahiriza indi minsi leta yabahaye. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mumunota umwe gusa uramenya makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Murundi naho ikigo impesha hitwa Mutwenzi mu ntara Gitega hagati na hagati citaho abana bafise ubumuga utandukanye gifise ingorane z'uburyo bitewe nuko abagira neza nka bose bava mu bihugu by'Uburaya batakija mu Burundi kuvaho hatereye ikiza COVID-19. Mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika Furera Jean de Dieu ngiye kirongoye asaba abagira neza bose babishoboye na leta kuzibira ico kinogo.
Igo yempe mtuwenzi kiri muri komine ni ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi cyakira abana bafite ubumuga buterwa nuko nonekara kuduce tw'ubwonko bikaviramwo bukeha bwenge n'ubundi bumuga gukoresha ingingo z'umubiri. Kino kigo kiranakira kandi abana bafite ubumuga bw'inyifato. Kuva ikiza cya virusi ya corona gitanguye kuvugwa mu isi, ikigo cyatakaje abaterankunga nka bose. Fura Jean de Dieu ngiye muyobozi w'ubuhinga muri ico kigo yabwije Ijwi rya Amerika ubukene bwatewe n'iryo bura ry'abagifasha.
Ico kiza caratubwiriye kwingaruka zikomeye cyane kuko nkifashanya twahora turonka muri kino kigo biturutse kubaza hano muri kino kigo arabaje kudufasha, abaje nko kutwigisha, ari abaje kugira ngo dukorane ari mu vyerekeye by'ubuhinga kuvura, ukurera, dukoresha ubuhinga ku buryo dukenera kandi no gukorana n'abadufasha baba benshi cyane, benshi bava mu bihugu bya Buraya nko mu Butaliyani, mu Bufaransa, mu Bubiligi. Abo benshi ubu ubwo buryo bwarabuze bwaba kandi uburyo bwaca ku bavyeyi nyine butaraca muri kino kigo mu kurira abo bana ibyo ntibigishoboka. Hari imfashanyo y'ubuhinga twarayibuze cyane, twakorana akaza nk'abo mu gihugu cy'u Bufaransa abo twita ishyirahamwe rifasha mu byo kuvura mu gihugu cy'u Bufaransa gitwa Sezet, yadufasha cyane mu kurondera inyigisho bakatwigisha kandi bakaca turonderera n'imfashanyo ijanye mu ivyo bikoresho tugira dushobora gushyira mu ngiro ivyo vyigwa twaronse, bakaduha uburyo bwo gukoresha ubuhinga bw'ibikoresho dukoresha muri nyunganira buvuzi canyunganira ngingo mu bitabo dukoresha.
Sihagarika wajye gufashanya na ishyirahamwe ry'Abafaransa gusa rituma iki kigo kitagishobora kwitaho abaciyemeje gutunganiriza n'ibitaro vy'i Roma mu Butaliyano vyahora vyama bifasha mu bumenyi, ibikoresho no kugira ibipimo. Nico kimwe abahinga n'abaganga bavyo baheruka guhonyoza ikirenge ku Mutwenzi imbere y'uko COVID-19 itangura kuvugwa.
Hariho irindi shyirahamwe ryo mu Butaliyano yitwa Gemelli Hopital Gemelli Hopital Catholique do Roma, ibyo bitaro by'abakatolika by'i Roma byadufasha cyane mu kuza hano mu Burundi nka kabiri misiyo, bakaza bagapima abantu bose bafite ingorane z'indwara y'intandara uko baza kandi ko batuzanira imiti. Urumva barasha barabura ingene baronka iki miti, bakabura kandi ingene baza gupima abantu, ndetse n'iyo programa yabo yo kugwanya virusi yo kuguma mu rugo byabagoye yuko baranadufasha tugapima tatubarungikira bakaronda umwanya wo kutubwira icegeranyo ico biyumvira ku maexame twakoze ku masuzuma twagize bakatubwira ingene twovura. Byarabagoye nabo nyine ko uko kuguma mu ngo byatumye badahura, byaratumye rero badashobora kuza ari ama ekipema bakoresha ari bidukoresha ibyuma mu gupima intandara, ivyo tukabibura.
Furengi yasaba leta n'abandi bagira neza gufata mu mugongo kino kigo na cyane cyane mu bijanye no kironza imfungurwa hamwe n'imiti mu kurindira ko baterankunga bosura kugigarukira.
Turagira ingorane cyane yo gufungurira abana kuko abo bantu benshi barabaza bakadufasha mu buryo bw'amahera, ubwo buryo ntabwo tugifise kandi abahora bafashe imiryango kugira nabo nyine basahirize kino kigo. Abana benshi ubu dufise nta mikoro baba gifise, turasaba cyane rwose ko leta yadufasha ibintu by'ibifungurwa cyane ngo dufashe ibintu by'imiti bakoze cyane cyane abandi bantu bose bagira neza bushobora kunganira kandi na leta heza kutwunganira mu bijanye n'ibifungurwa kuko niho akora amagara ntamegwa aramigwa kandi nubwo umuntu amugaye aragoma ashaka gufungura mbere ivyo birashaka dushobora kumufasha cyane kuko hari n'abana baba bafite ingorane yo gufungura nuko butworoha n'ibifungurwa biri bivariye bitandukanye kuko harimo abana benshi bafite n'ubumuga bwo gufungura nabi no kutanura n'ururiro gasagwa sanimeza neza
ikigo y'impeco ku mutwenzi bugize abana bagera ku 120 ariko abantu cyakira buri munsi ruhande y'abakozi bacu ni benshi bitewe n'ubumuga hari umwana usanga yitabwaho n'abantu barenga babiri kugira ngo bashobore kuvyuka afungure yongera agende turetse bakandi yabitura kino kigo baturuka mu ntara 18 zigize Burundi iyo baje bakigana nka bose kirabaraza ibigo cyo kimwe n'ivyitaho abageze mu zabukuru leta bironsa buri mwaka ibahashingana n'ibihumbi y'amajana 900 mu mafaranga y'amarundi ariko kubera ibiciro by'ibintu vya ngombwa bidasiba kuduga ku mwaka utashe abatwara bino bigo bemeza ko aya mafaranga atanabashoboza kuri ya fagitire z'amazi n'umuyaga nkuba mu kiringo cy'umwaka bagasaba ko ubu buryo bwo kongerezwa eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanye bishwe rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuwese cyo tumaze kumenya kumara bandanya kumviza iradio hejwe ya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda imbuga urukana bumenyi nihuriro ry'abantu batandukanye n'ivyumviro bitandukanye abantu bava mu bice bitandukanye byo kwisi barahahurira bagahanahana ivyumviro kubibazo bitandukanye biri ku mitima yabo canke bibaraje ishinga muri iyo ntumbero izo mbuga zirafise akamaro gakomeye kubera abantu bazifashisha haba mu vyerekeye ubumenyi politike ubudandaji indero n'imibano mu kuronka gushikiriza no guhanahana amakuru mu buryo bwihuta cyane nyamara ubwo buryo burakoreshwa kandi n'abafise intumbero yo gutyoza no gukorera ikibi abandi. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriye na Atanase Karayinga umumenyeshamakuru inararibonye ari i Paris mu Bufaransa na Steve Derrick Nizeye umumenyeshamakuru w'inkino afise iradio Radio Africa for Hope ari mu gihugu cy'Ubusuwede batangura bavuga ku kamaro k'imbuga ngurukanabumenyi muri rusange. Dutangure dutega amatwi Atanase Karayinga.
Akamaro kazo ni kenshi cyane kandi sagaseseshwa muri nkuko wabivuze abantu bo ku isi yose mu bihugu byose imishinzwe yose abasore abatama rwaruka rushasha barahanahana ivyiyumviro barahanahana muzika barahanahana ishigwa barahanahana n'ibitwenza vyonyene hariho abantu bakwize ibintu vyo gutwenza vyo gutegura bikaryoha ukabona ko ari baremesheje ikiyago ikindi navuga nuko uburyo bushasha buroroshe cane kugira ngo umuntu akwize ivyiyumviro vyiza nabibi mugabo vyiza navyone birashoboka navyo ubumenyi buri muri iyo mihora iyo gitangaza sinorinda kuvuga ikintu twese tuzi nka Google ubu nta muntu n'umwe atataniwe umunyeshuri umwarimu umuganga umudereva w'indege ukeneye wese ikintu amenya gati mbegeke cyagizwe ryari cyakuzura ryari cyakuzura nande hari ryari ubisanga byose ku mbuga icyo ni ikintu cyiza rwose cyasubiye abantu bungura ubwenge ikintu cyo mbona kiriko kiraduga kandi gikomeye kandi ari cyiza cyane nkuko gukingira isi twese umenga dusigaye tubyumva kumwe abantu babona yuko amashamba ariko arasha ari muri Brazil ari muri Californie ubona inzuzi zitwara abantu bakavuga bati ibyo n'ibihe biriko birahindagurika kandi biva ku buhinga abantu twiyumviriye hanyuma bugatera uruhagarara mu bidukikije. Nicyo kintu kirakomeye cyane. Kandi tugaruka no ku byerekeye ikiza cya COVID. Ego hari ibihuha byinshi byinshi cyane abantu bahanahana ku buravyo ikiza cya COVID cyashitse neza, cyashitse inyuma ya interineti. Kuko je ndibaza hamwe hatoba hariho interineti. Umuntu amenye ukuri kwaha abantu bari muri Japani, abantu bari muri Etats Unis, abantu bari Burundi, ingene babayeho, ingene bikingira, ingene bahendwa. Nukuri nibaza yuko tugeze ku ntambwe nziza cyane.
Nawe Steve Derrick, icyo kibazo nyine akamaro muri rusange ubona k'imbuga ngurukana bumenyi uretse ibyo twavuze, Atanazi yari karavuga ku bijyanye n'ubumenyi, guhanahana amakuru n'umuvuduko w'amakuru ningene isi kibanto abantu bakamenya amakuru mu mwanya muto mu bice bitandukanye byo ku isi. Ariko ni wewe ubona wokongera ko kukamaza?
Murakoze cyane. Novuga yuko izi mbuga ngurukana bumenyi bwa social media ubu zaje gutuma itanga ry'amakuru biza ku muvuduko muremure cyane, ririhuta cyane. Nk'ikimenyamenya ngira murabona yuko n'amaradiyo cyangwa amateleviziyo akomakomeye nka yose usanga ategerezwa kuba afise igisa ata akizimbuga ngurukana bumenyi, kuko ubu muntu ashobora kurindira yuko adakwicara iruhande y'iradio cyangwa kwicangwa arabe televiziyo. Ariko rero usanga ubu umuntu ashobora gukurikirana amakuru yikibiriraho kuri za Twitter, kuri za Facebook, kuri za Instagram n'ahandi. Ibyo rero ndibaza yuko ari ikintu cyiza. Ariko kandi ikindi naco novuga cyiza nuko ubu hari nababi nababikorera ko ubudandaji bya business tugasanga abantu bariko baragurisha ibyabo baciye kuri izo social media cyangwa izo mbuga ngurukana bumenyi. Hanyuma ikindi nacyo novuga cyiza nuko usanga mbere n'abagira amakampanye mu bya politike usanga bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi, ubu usanga abantu ku giti cyabo bugurura ibyo bita amapaje ya Facebook, ugasanga niho batangira amakuru, ugasanga nka twebwe twikundira inkino, usanga inkino ushobora kuzikurikirana ikibiriraho en direct uciye kuri iyo mihora y'izo mbuga. Hanyuma basiga inyuma yuko ubu hari n'abaronka akazi kubera izo mbuga, usanga benshi bacisha anonse z'akazi cyangwa amatangazo y'akazi kuri izo mbuga. Hari izibwi cyane za LinkedIn, za Facebook, za Twitter, za Instagram n'izindi nyinshi. Ndibaza yuko uwovuga ibyiza by'ama social media muri ino myaka tugezeho, ndibaza yuko atabivuga ngo abimare, naho kandi hari n'ibibi byinshi kumbure tudakugerako.
Nibyo twashaka tuze ko murabivuze, ni byinshi cyane akamaro kenshi ingene imbuga ngurukana bumenyi zahinduye ibintu ku isi, ukugena ibintu bikogwa n'umuvuduko bikoregwa ko uko ibintu biba ari byiza bikoregwa kuri izo mbuga. Hari abandi bafise iyindi migambi y'ububisha, nabo nyine bakoresha ubwo buhinga kugira ngo bashike ku migambi yabo y'ububisha. Nibyo nashaka Atanazi tubwire.
Nubwo ububisha bwabaye nk'ikintu cyahengamye cyagoramye, mbwakivuye ku kintu cyiza, kuko ubu kubera izo social media abantu bose barafise ijambo, barashobora kuvuga, barashobora gushikiriza ijambo n'ivyiyumviro vyabo. Ubwo burenganzira bwo gushikiriza ijambo ni ukuri ntibushasha ku isi. Ubundi wasanga bufiswe n'abamenyeshamakuru, n'abantu bafise amahera, n'abantu bafise uburyo bwo kumviriza amateleviziyo avuye kure cyangwa amaradiyo avuye kure. Ariko ubu uwo ari we wese uciye ku mihora myinshi arashobora gushikiriza icyo yiyumvira. Mugabo rero gushikiriza icyo wiyumvira nka kurya novuga nti mu ibarabara woci barabara ugasiga kaburimbo nziza, washaka ugashiramo n'imihora 200, mugabo ukabwira abantu uti umwe wese niyimenye, uci iburyo uva ibubafu nta mategeko. Naho byapfiriye mu by'ukuri hari abantu bibaza yuko kuri interineti ari akajagari ko nta mategeko ko umuntu ava iburyo cyangwa ibubafu akumva inyuma cyangwa imbere imodoka igaca aho ishatse. Ibyo si ibyo, nicyo kibi twokwiyamiriza. Kandi mugabo ntitwibagiye ko cavuye kuciza ikindi nacyo mushinga nta yaraje kubivuga. Hari abantu baronka akazi ubu, noneho hari n'abakorera muhira kubera izo za social media.
Nivyo turiko tubira nko muri iki gihe cya COVID abantu benshi
bakorera muhira.
Yego
yego, ico ni ciza rwose. kadi kiri mu bintu bisaba kingirisi urabona nta miduka myinshi kiri mu mabarabara urabona bimwe byazi ukabivuga yuko byonone ibirere yaragabanutse intege zaragabanutse ariko akazi mu mihigo myinshi mu bihugu byinshi abantu bariko baramenyera eka na za kaminuza n'amashuri batonye ubu benshi basigaye binjira muhira bizovyara yandi mabi mugabo n'ukuri je ico navuze cakare nagira nti Imana yabitegekanije neza hakazagura kuza internet hanyuma hakaza ico kiza ca covid biratweretse neza ko iyo internet yaje hageze kuko isi yarigezaho mbona yuko umuntu yigenga ashike ubumenyi n'ubushobozi mugabo atarinze gufata amayira aja kure arinda kuja mu bindi bihugu ubu n'uri i Burundi uri Bujumbura Kigali mu Kirundo afite internet muranganya ubushobozi bwo kumenya ibintu.
Nawe Steve Derrick cyo kukongera ko ku bibazo ubona biterwa n'abakorera kuri izo mbuga ngurukana bumenyi.
Ego urakoze cyane na nibyo burya ikintu cyose gifite ibyiza usanga gifite n'ibibi ibyo bibi na byonyine si bike urabye ibikorerwa kuri za social media zitandukanye abantu benshi basigaye bagaragariza inzigo z'inzikira zabo cyangwa iterabwoba bakoresheje izo social media hanyuma ikindi nacyo usanga hari aho umuntu wese ashobora gushikiriza ibyumviro bijya by'amakomantere ugasanga n'ufite iyo mbuga ngurukana bumenyi biragoye kugira ashobore gutora ibyo akwiye gukuramo ibyo bita censure mu rurimi rwo kumenyesha amakuru kugira ashobore gutoramo ibyo bibi. Ariko rero urabona yuko abantu benshi ubu basigaye bakoresha izo mbuga kugira bambura abantu babibe kugira abo bita abapedofile bashobore gushaka kono n'abana b'abakobwa bakiri bato benshi bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi nyene hanyuma abantu nabo bagaragaza bimwe by'ivangura ruhu bya racisme usanga bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi kandi ugasanga biragoye kugira umuntu ashobore kubamenya neza kuko benshi usanga n'amazina yabo bayahinduye aho rero bigaca bigorana n'inzego z'ubutungane cyangwa iz'igipolisi zategerezwa kubakurikirana kugira zishobore kubafasha. Hari mu bijyanye na politiki mu bihugu bitandukanye ubuhono mu bihugu bikomakomeye byarabonetse mu minsi ije aho nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho rero habaye ibintu bitari byige biko wahategwa ijya ngoro ya Capitol ibyo rero byaratumye mbere n'ibigo bisanzwe biraba iyi mihora bifata ingingo yo kugara imihora ya social media y'uwahora arongoye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo byabaye nk'imbonekarimwe nibyo umushinga nawe karenga nk'uko yabivuze gushikiriza icyumviro ni ibintu byiza ni ibintu abantu benshi bama bagwanira ariko rero daho umuntu akoresha izo mbuga guhimiriza abantu gukora ibibi cyangwa gukora ibidakorwa ndibaza yuko aba ari ikintu kibi cyane nibaza yuko abantu bajejwe izo mbuga bubandanya bakora na cyane cyane barabe ibyo bihangange barabe n'abakiri bato umuntu ashize ibintu bigaragaza inzigo bigaragaza urwango kuri za social media barabe ingene bajya baragerageza kumukura ku murongo cyangwa bakamwambura ubwo buryo abasanzwe akoresha mu kugaragaza ibyo bibi byiwe.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Tutimaze kuri Radio Hejuru ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twashikirije turi mu ngo zacu kubera ikiza cya COVID-19. Turashimiye kandi na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Frederic Munikija niwe yarabihagarariye. turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye kumviriza ibindi biganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro umugoroba mwiza.